Yehova ni radio ijwi rya Amerika. Ni saa 11 n'igice z'igitondo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse neza aho muri hose, ni Edirwe mubasuhuza. Dutangire ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Ndabaramukije bagenzi muri ko mwumviriza iradiyo ijwi rya Amerika. Amakuru tuyahere mu gihugu cya Mali, abantu 27 nibo basize ubuzima muri cya gitero cyaba ku hoteli yo mu gisagara cya Bamako ejo ku munsi wa gatanu. Ivyo bimenyeshwa n'umuvugizi w'igisirikare cya Mali. Muri abo bafuye, igisirikare cya Mali kimenyesha ko harimwo abantu babiri bagavye ico gitero. Imihari ibiri y'ishami rya Al-Qaida niyo yiyemereye ko ariyo yagavye ico gitero. Iyo mihari nayo ni Al-Qaida yo muri Maghreb be nubundi muhari w'iterabwoba uzwi ku izina rya El Murabitune. Bamenyesheje ko bagiye hamwe mu kugaba igitero kuri iyo hoteli yitwa Radisson Blue iri ku mugwa mukuru Bamako muri Mali. Iyo hoteli ihurumbirwamo n'abanyamahanga batari bake. Ibikorwa byo gutuza abo bihevyi byarangiye ejo ku munsi wa gatanu nyene mu masaha yitereye inyuma y'aho abasirikare ba Mali binseruka rukambye basakiye ibyumba byose bakabona kwica abo bagizi ba nabi. Abategetsi ba Mali babwijwe rya Amerika ko imbohe zose zakuwe mu byara bya bihevyi, kandi na Departement ya Leta z'Ubumwe za Amerika imenyesha ko umutekano ari wose kuri iyo hoteli. Mu gihugu cya Liberia naho abantu batatu nibo bongeye kumenyekana ko banduye umugera wa Ebola. Ivyo bishitse mu gihe atamezi aheze hahimbajwe muri ico gihugu umunsi mukuru wo gusezerera ico kiza. Abo bantu batatu bagizwe n'umwana w'umuhungu w'imyaka 10 hamwe n'abandi babiri bo mu muryango wiwe, nk'uko bimenyeshwa n'abajejwe ubuvuzi mu gihugu cya Liberia. Mu kwezi rero kwa gatanu itariki 9 niho ishyirahamwe ryita ku magara y'abantu ku isi OMS ryatangaza ko igihugu cya Liberia kitakivugwamo indwara ya Ebola. Liberia rero ni kimwe mu bihugu byo muri Afurika y'uburengero byasinzikajwe n'ico kiza, aho kuva mu mwaka w'2013 abantu bashika 10,000 bawanduye, muri bo abarenga 408 bakaba barahasize ubuzima. Inama ijejwe umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni yarafashe icyemezo ejo ku munsi wa gatanu giha uburenganzira ibihugu byose byo muri uwo muryango bifise uburyo ko byogaba ibitero ku muhari wa Eta Islamiste muri Siriya na Iraq. Aho ngo ni mu ntumbero yo kuburizamwo ibindi bitero uwo muhari ushobora kugaba. Inama ijejwe umutekano ya ONU yise uwo muhari wa Eta Islamiste ko ari intambamyi ikomeye cyane ku mahoro n'umutekano ku isi nzima. Isaba ibihugu byose bifise uburyo gufata ingingo zose zishoboka zo kugwanya uwo muhari hamwe n'iyindi mihari y'iterabwoba. Isaba ibihugu bihurikiye muri iryo shyirahamwe mpuzamakungoni gucunga abanyagihugu bavyo ntibaje kwifatanya n'uwo muhari mbabarire. Isaba ibihugu bihurikiye muri iryo shyirahamwe gucunga abanyagihugu babyo ntibaje kwifatanya n'uwo muhari wa Eta Islamiste uri gukorera mu gihugu cya Iraq na Siriya. Amakuru rero twabateguriye muri aka kanya naha agarukiye. Reka ndabasabe gusubira kuntega amatwi igihe cy'isaha imwe, aho tuzoba tubashikiriza ayandi makuru avuga ku Burundi.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isaa 12. Ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi.
Kira ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi bibiganiro by'Ijwi rya Amerika ugukoroza imbanyi mu kinyegero kwa makwa hitanye ubuzima bwa bigeme hamwe n'abakenyezi uko umwaka utashe ibihumbi 47 bigizwe n'abakenyezi hamwe n'abigeme barafa bibye kukuva amaraso menshi adasubiritswa nkuko vyemezwa n'ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi OMS ibihugu byo mu mugabane wa Afrika Amerika yepfo na Aziya nivyo bizimbere mu bitigiri by'abakenyezi nabigeme bahura n'ingorane zo gukoroza imbanyi mu kinyegero imvo nuko amategeko yavyo ahana bimwe bikabije umuntu amenyekanye ko yakoroje inda ku bushake nkuko bivugwa n'ikigo The Alan Gottmecher Institute cyo muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika iciyumviro cyo gukoroza inda mu kinyegero kiva ku bibazo bihanze imibereho y'abazibungenze aho twovuga nk'ubukene buhanze abigeme butuma babona ko mu gihe boreka umwana akavuka ashobora kwicwa n'inzara ikindi ni gukumigwa mu kibano nk'uko abahinga mu bijyanye n'ubuzima ndoragitsina bo mu gihugu cha Hongria na Czechoslovakia bavyemeza indwara zitandukanye zirakarira abakenyezi hamwe n'abigeme bakoroje inda mu kinyegero aho twovuga niyo nonekara y'igitereko bishobora gutuma nyene gukoroza inda atagisubira gusama imbanyi yindi ngaruka ikomeye ni indwara ya kanseri yo mu gitereko canke indwara yo kujojota nkuko bivugwa n'abahinga banonosoye ukuvura indwara z'abakenyezi bo mu gihugu cha Canada tumenyeshe ko mu bihugu biteye imbere ugukoroza inda mu kinyegero kwagabanutse muri imyaka 10 iheze ugereranije n'ibikiri mu nzira y'amajambere ivyo bikava hani niko abakenyezi baho bakoresha imiti bahawe n'abaganga mu gihe mu bikiri mu nzira y'amajambere bashira imbere imiti kama nkuko vyemezwa n'ikigo The Alan Gottmecher Institute cyo muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika nkuko muri ko muravyumva mu kiganiro cacu cuno musi tubabwira ibijanye n'ugukoroza imbanyi mu kinyegero n'ingaruka zako kuri mikro muri kumwe na jewe Ala Eve Irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira Mugutangura ikiganiro cyacu nyezina tegamatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura kuri mikro y'Ijwi rya Amerika rutugira cokogwa kugira ngo abigeme n'abakenyezi nibakoroza imbanyi mu kinyegero ruganira na mugenzanje Kaisa Liliane Inamahoro
Nuko hoza araba amaseminari yerekeye iyondoka rijanye n'amagara meza bakaza baramiriza yushise bagafuma bakoresha basaga kingirizo
nibaza yuko eta yoshiraho amategeko ahana uwihakanye imbanyi
mugihe babitwararitse bakabereka urukundo bakabereka ko batamenje nibashobora kuzikuraye
bo babwira nk'imiti batomira bafise nkinda abavyeyi bokora ibiganiro n'abakobwa babo kugira ntibaje muri iyo ngeso ngo batwaye inda hama ngo batikoroze
umwana iyo yatwaye inda yoshobora kubibwira ababyeyi ababyeyi nabo bakavyakira neza ntibamuturubike
umukobwa n'umuhungu iyo bamaze kugwa nko muri iyo herere boca baje hamwe bagafuta umugambi ukungene bo kwitwareka muri ico gihe ntibace baje mu bintu byo kuyumvira gukorora inda hajya bababisha
nk'abakobwa turakwiye kuza turirinda ivyo abahungu batubarira ko ari abahungu kenshi niho badushyiramo ibintu bibi
agahinda ko mu mutima nimwe mu ngaruka zo gukoroza imbanyi mu kinyegero kubigeme hamwe n'abakenyezi izindi ngaruka zishobora gushika ni nkihahamuka ukwicuza bivuye ko bama biyagiriza ko bishe nkuko bivugwa n'abahinga mu bijanye n'ubuzima ndora gitsina bo mu gihugu cy'Ubwongereza ikindi gishobora kwibonekeza ni hungabana gibihe byo kuja mu butinyanka hamwe n'ububabare burenze bwo mu gihimba cirondoka mu gihe asubiye kurangura amabanga mpuza bitsina ico twomenya nuko katari gake umukenyezi canke umwigeme akorojinda yamahura n'ingorane y'ubugumba amatohoza yakozwe n'abaganga banonosoye ukuvura ingwara z'abakenyezi bo mu bihugu vya Hongria na Czechoslovakia yemeza ko 50% vyamavye abashikiye duha kanya mugenzanje Haisa Liliane inamahoro adushikirize inkuru yadutohoreje muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura kubijanye no gukoroza inda mu kinyegero n'ingaruka zako
abakenyezi 450 nibo bagize ingaruka mbi zo gukoroza imbanyi mu kinyegero kuva mu ntango z'uyu mwaka gushika mu kwezi k'umunani ico gitigiri ni kinini kuko ari ico mu ntara zine gusa z'igihugu nkuko biri mwitohoza ryakozwe n'urunani rw'abakenyezi b'abarundi kazi bishinze kugwanya sida na malaria SFBLSP zimwe mu ngaruka zishikira bigeme hamwe n'abakenyezi bakuje mwimbanyi no kuzibutura ingoti twimbuto hamwe no kwandura ingwara zifatira mu bihimba byirondoka nkuko bivugwa na muganga Gabriel Nahayo ukudasubira gusama imbanyi nako gushobora gushikirwa ikoroje kukaba nkako ayishandi kuri yo haci imyaka 5 atararonka ikibondo bivuye kwiyo mvo byongeye ibikoresho byo gukorora imbanyi birasinzikaza amagara y'ubikoresheje ivyo navyo ni nkimbuga itazikora mu nzu imigeto yo kotsa inyama hamwe n'imikasi isanzwe ikora mu mazu yo kubarira impuzu nkuko tubiyagirwa na bamwe mu bamaze kubikoresha umuti w'ikirundi nawo nyene urakoreshwa mu gukorora imbanyi kankindi Chantare aba muri zone Kamenge yemeza ko ari wowe wamufashije kuyikorora abifashijwemo n'ababanyi biwe ukuva maraso menshi ni imwe mu ngaruka z'ivyo bikoresho nkuko kankindi Chantare abandanya tuyagira
naragiye ku muntu arampumuti je yampaye umuntu uvuye gose gusa ndango ukirundi ariko naramerewe nabi naravuye cyane ndashaka gupfa namaze kwezi kose ngwaye naragize ubwoba nyene
mbwa niwimvye ko nja kwa muganga
naravyumvira ariko nkaca niyumvira ko bohava bamfata ko bitemewe n'amategeko
ugutinya kwahukana ni imwe mu mvo ituma abakenyezi bakuramo inda batwaye batifuza Aisha ndi kuri iyo atwiganira ko yakuye iyo yari yasamye umugabo wiwe ari mu rugendo rw'akazi ku ruhande rw'abigeme hari imvo zibiri nyamukuru zituma bazikoroza imwe nuko abahungu bazi batwaje babihakana iyindi ni ugutinya igitsure cy'abavyeyi nkuko bisigurwa na Bernice Ishimwe afise imyaka 15 yiga kuri Ecofo Kamenge naho biruko abavyeyi bamwe barashiga ikira abana babo kuzikoroza insiguro ni ugutinya kumaramara mu bandi nkuko bamwe mu bavyeyi twaganiriye babitumenyesha ubukene bwo mu miryango nabwo nyene buza bwiyongera ku mvo zo gukorora imbanyi mu kinyegero ari mu gihe abavyeyi barungika bigeme babo kubaronderera amahera nkuko binegugwa n'umwe mu bavyeyi Francine Banyiyeza ko
ari abavyeyi dutuma abana biwacu kubera ubukene bwaragwiriye mu gihugu ariko ico nahanu abafasoni n'ukuri nitwikwita gashi duhanura abakoga biwacu tubaho umwanya wo kuyaga nabo kugira nibagene muri izo nzira zo gushurashura
abakenyezi bamwe bamwe twaganiriye bibaza ko uburyo bwo gukinga imbanyi bufasha kuyikorora akarorero nakayisha ndi kuri yo yiteje urushinge rusanzwe rukinga gusama imbanyi inyuma y'amasaha 8 abona indira avuyeyo kukaba nkako amakuru dukura mu banyagihugu avuga ko batarinda kubapima ko bibungenze iyo bagiye gusaba uburyo bwo gutandukanya imvyaro naho biruko abakozi bo mu mavuriro bavuga ko ubwo buryo batigera babuha ufisi inda umviriza Jane Nahayo akora mu ishirahamwe riharanira ukubaho neza ku miryango ABBF
turaganira nabo ukabona imisagezemo nta muntu rero ashobora kuduhenda ngo asinda tayifise kuko tutangura kumubwira twe turi ngaha ku neza yawe ntutubeshe iyi mitsi n'amaproteine n'ingaburo igiye kugaburira imbanyi yawe ntigiye kuyikuramo
gushika ubu gukoroza imbanyi ni cyagihanwa n'amategeko ivyo bituma abavuza abavuzi bamwe bamwe babikora mu mpisho naho biruko akaranga mutima ko kuvura gategekanya ko umuganga ashobora gukura mu imbanyi y'umuvyeyi mu gihe vyibonekeje ko magara y'uwo muvyeyi ageramiwe amashiramwe haranira ineza y'abakenyezi asaba ko gukoroza imbanyi ko kwemegwa n'amategeko yo mu Burundi ivyo vyokinga gukoroza imbanyi mu kinyegero nk'uko bivugwa na Muhigwa Ciza Josephine arongoye igisata cirondo karijanye n'amagara meza mwishira hamwe urunani rw'abakenyezi b'abarundi kazi bishinze kugwanya sida na malaria ryo mu Kamenge
uko leta yogabana ibihano iha umugore cyangwa umukobwa aba yakoroye inda bakabanza bakagira amatohoza bakamenya igituma uwo mugore cyangwa uwo mukobwa yagize ivyumviro vyo gukorora inda bagashiraho n'iryo tegeko ryo kubarekurira kugenda kwa muganga kuko agiye mu kinyegero apfuye si umuryango wibonye nuhomba n'igihugu kirahombera
Tumenyeshe ko ibitigira iby'abapfa bahitanywe no gukoroza imbanyi bitazwi bivuye ko ataho bandikwa.
Mu Burundi ibice bya baba 50% by'abigeme bakoroza inda mu kinyegero bari hagati y'imyaka 16 na 20 icigwa cyakozwe n'ishyirahamwe riharanira ukubaho kwiza kw'imiryango ABF muri uno mwaka cemeza ko akenshi bari mu muco w'abatwara inda batipfuje ugukoroza inda mu kinyegero gufise isiguro zitandukanye mu Burundi izo nazo akaba ari zijanye no gutinya guhagarika ishure iki babaje nuko ushikiwe n'ingaruka adahuta yitura abaganga amazi atararenga inkombe kugivyo ABF rihanurako n'imiburiburi ibijanye no kujya kwa muganga vyoba ngombwa kugira ngo nibahasiga ubuzima tumenyeshe ko amategeko y'u Burundi adatanga uburenganzira bwo gukoroza inda kiretse igihe bibonetse ko umukenyezi yibungenze ashobora kuhasiga ubuzima ivyo navyo bitegerezwa kwemezwa n'abaganga babiri ba leta ku ruhusha rudasanzwe bw'uyo mukenyezi nk'uko tubisanga mu gitabo mpana vyaha cyo mu Burundi kubijanye no gukoroza imbanyi n'ingaruka zako duhe jambo Haisa Liliane Inamahoro adushikiriza ikiyago yagiriraniye na muganga Gabriel Nahayo umuhinga yanonosoye kuvura ingwara z'abakenyezi akorera kuri clinique César
muganga Gabriel Nahayo ndabaramukije hari habahora babitura bagize ikibazo cyo gusama kubera bakoroje imbanyi mu kinyegero
baraza mugabo kenshi nibahuta badodorira ko yuko bayikoroje mu kinyegero turaronkerera abantu batari bake baje kubera izo ngorane zuko bitabashobokeye kuronka imbanyi hakirikare nkuko bavyifuza tugaheza tukaca tuja kurondera icyabitumye urasanga rero nko mu bice birenga 35 40% benshi cyane usanga byavuye ku ngwara z'igisebuzi zikurikira izo nda zakorotse
muri ico gihe mwe ntimugira ingorane zo kubavura mu gihe babituye amazi yamaze kurenga inkombe
iyo ningorane ikomeye urumva bica bisaba gukubakoresha bwa buryo bashira amagi hamwe mu kantu kagacupa ama bagaheza bagaca baronka umwana bashira mu gitereko cha nyina mugabo no buryo mu Burundi ataburiho
ko hariho bamwe nabandi bariko ubunye basaba yuko hoja hitegeko ryo gukoroza imbanyi kwa muganga mwebwe nk'umuganga ivyo mubivuga kwiki
iyo tegeko ribonetse yorishigikira kuko ni itegeko rituma hari ingorane nyinshi ziva mu nzira izo z'abantu bahasika ubuzima kubera ariko barakoresha uburyo budatumbereye bigatuma bagira ingorane zo gusama itegeko rero ribonetse ryofasha
hariho abaganga bemera kwakira amahera bagakurira mu imbanyi abakobwa n'abakenyezi mbega mwe bivyo mu bivuga kwiki mu gihe ubunya tategeko rirabaho ribibemerera
iyo bari kosa ngo no kwa muganga ubu ntibyemera ama mbere ucabijana muri ya makosa bavuga yuko ara yo kunyaga gusa sagoritunga kubumba na burenganzira babifitiye
muganga Gabriel Nahayo ndabashimiye
nanje
Arakoze Haisa Liliane Inamahoro kuri ayo majwi nico kiyago adushikirije tumira mate gato mukumviriza karirimbo ka Natasha gahanura ugwaruka kwirinda gutwara imbanyi batifuje No motuaro kuginugu Tudu baruka Tuwana kure Tutuara riku uzi makachu Tutugure kasoza kachu Tuje mubigo mjage Niwe kuigi shibichanye Nirondo karichanye Namagara meza Barigwa umbe mungu we Barigwa umbe mungu mwese abariko baratumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya Amerika uno musi tukaba turi ko tuyaga ibijanye no gukoroza inda mu kinyegero n'ingaruka zako gwaruka nimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe no mutumire wacu muganga Anita Munyana ngo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
Mbaza ndakwishura
Mbega ko numva ngo umuntu atwaye nda mu kuyikorora ngo yoronwe isabune canka agafyeta homo canka kanwa koka canke ngo imbere yuko ajyabana n'umuhungu ngo akonwa paracetamol byo bari byo yuko iyo nda iyo civamwe
Oya sivyo namba ariko iyo sabune canke iyo omo yari gase ishobora kumugirira ingaruka mbi mu magara yiwe no mu mubiri wiwe kuko mu bintu bikozwe izo sabune canke iyo omo ni ibintu bitagenewe ko umuntu abinwa ibiyikoze bifise inkurikizi mbi ku magara y'umuntu wese
mbaza ndakwishura
muganga nagira ndababatse yuko umuntu anyoye umutobe w'imizi y'ipapayi inda irashobora kuvayo
Uwo mwigeme arashobora kubifata azi yuko bishobora guhagarika imbanyi ariko bikaca bimusinzikariza ubuzima n'ukumenya ko kenshi na kenshi iyo mbanyi itavayo ahubwo umuntu aheza akagira ingorane ivuye kuri ibyo bintu yanyoye ibyo miti y'ikirundi yanyoye ugasanga aragize ingorane mu mutwe canke indani mu mubiri bivuye kuri ibyo bivange by'imiti yanyoye
mbaza ndakwishura
ganga nakomanda kubaze yuko iyo umukobwa canke umukenyezi akoroye inda ashobora guca imbyaro nasubire kandi guzosha aronka kandi umwana ivyo birabaho canke nivyo gusabana bavuga
ego cane bivuye yuko aho hantu yagiye gukoroza inda canke ivyo bakoresheje canke inkurikizi ziyo nda yakuyemo bituma yuko ntasubire gusama imbanyi mu buzima bwiwe bwose
Gwaruka nimurambigwe n'ubunyere muganga Anita Munyana aracishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo
Muganga nashaka ndababaze iyo umugore canke umukobwa akoze amabanga moza bitina umugabo akoresheje inguvu nyinshi inda irashobora kuvayo
Mu bisanzwe umukenyezi yibungenze ntimamubuza kurangura amabanga mpuza bitina umushinga nayi wiwe ariko iyo bikishitse akagira n'ingumvu nyinshi imbanyi ikabafise ikindi kibazo umuvyeyi arashobora gusanga abonye amaraso canke ubwinjiriro bw'igitereko busanzwe ufise ingorane ugasanga byo nyene biratumye iyo nda ishobora gukoroka rero ni vyiza yuko muri amabanga mpuza bitina umushinga nayi n'umugore wako arakora cyane cyane ku mukenyezi yibungenze babigira buhoro buhoro bitonze
mbaza ndakwishura
Muganga nagomba ndababaze mu gukoroza imbanyi harashobora kwandukiramo ingwara nizahe
ni ingwara zica mu bimba zirondoka zose ari umugera kuko umuntu barumenye babikoresha aho tuzasanga bafise bya byuma kugira boze neza uwo baheruka gukoresha ko arashobora kuhandura za ngwara za hepatite arashobora kuhandurira izindi ngwara zikomeye Zica mu bimba byirondoka zigatera igitereko ntasubire no gusama inda mu buzima bwiwe bwose eka n'ibindi bintu arashobora kubura amaraso kindi kintu arashobora kugira ububabare hajya mu gitereko ubuzima bwiwe bwose kuko baba bagicukojeje ngo ububabare ntibupfe buheze
Ganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
mugihe umuvyeyi afise imbanyi canke umukobwa afise imbanyi batamwitwararitse cyane akagira ibibazo byinshi akagira ivyumviro byinshi iyo mbanyi iyo yo havikoroka yoshobora gukoroka
Murazi yuko arya mezi atatu ya mbere imbanyi igisamwa na mezi yo kwitondera cyane gose na mezi akomeye kuko ibintu byinshi biko birahinduka mu mubiri hama iyo umuvyeyi arushe canke akagwara ingwara ntiyivuze urashobora gusanga imbanyi yiwe ivuyemo n'ingona n'ingoga bivuye ku bintu byinshi harimo uburuhe eka n'ibindi bimenyetso bigiye hamwe bishobora gutuma iyo mbanyi idashobora kuguma mu gitereko rero ugasanga iravuyemo hakirikane itarashika kure
Mbaza ndakwishura
Ziya ndaziva muhata byifuza biba byagenze gute? Mbe naho nyene tushatuvyita ko yakoroje inda.
Hari inda uzubonye zo nyene zikuyeyo kuko bivuye kuri vyinshi bivuye ari ku mukenyezi yari yibungenze atarameze neza canke iyo mbanye yayigwaranye ariza nka za malaria canke izindi ngwara zica mu bimba zirondoka zishobora gutuma iyo mbanye yo nyene idashobora kugumaye canke ugasanga iryo gi ryari gutanga ikibondo ritameze neza umubiri wo nyene ukawukuramo.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayugwaruka n'ubunyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza akaririmbo ka Natasha ahanurugwaruka kwitaho kazoza kamagara yago kwirinda gutwara inda batifuje. Jambo abanywanyi bacu Francine aba mu Kayanza yatwandikiye atubwira ko amazi imyaka 8 yubatse ariko atararonka umwana akabaza ico vyo babivako. Muganga Anita Munyana duhere inyishu Francine.
Francine uradzi yuko kugira umuntu asame bisaba abantu babiri umugabo n'umugore. Iyo umaze imyaka 8 uri mu rugo utaribungenga bisabwa yuko kwirukira kwa muganga na cyane cyane babaganga bitaho abakenyezi bibungenze. Ntugende wenyine Francine, genda ujanye n'umugabo babasuzume babatume ibipimo baheze bamenye umwe muri mwebwe uwo ushobora kuba afise ikibazo.
Turashimiye Eric n'abandi banywanyi bose batwandikiye tudashoboye kwishura uyu munsi. Nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki, ahubwo aruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru. Uno munsi uvuga uti nyamuburi kimuhanura niwe nyamuburi kimuhamba bikubwiye iki?
Iyo umuntu yagize ingorane akaburi kimuhanura usanga iyo yari kuronka umuhanura atangi kugira izo ngorane.
Bikubwiye iki?
Iyo umuntu wamuhanuye kera akanka arashobora gushika mu ngorane akaburi kimuhanura.
Bikubwiye iki?
Umuntu iyo bamuhanuye keshi ntiyumve mu nyuma akatagira ingorane ntashobora kuronka uje mufashe kubera bamuhanuye keshi reka kumva.
Arabitoye!
Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'ingaruka zo gukoroza imbanyi mu kinyegero. Shimiye Haisa Liliane Inamahoro yafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise icyo muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri buhundi@gmail.com canke mutwakure kuri 68 319 131 canke kandi kuri 75 404 771 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda. Ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira. Tubararike ko mukanya muza gukurikira ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha.
Mwaramutse neza dususuruke. Uyu munsi nagira ngo rwose mbasabe munyemerere maze turebere hamwe muri make ibirebana na album yagurishijwe cyane kurusha izindi zose mu mateka y'umuziki ku isi. Iyo album ni Thriller y'icyamamare Michael Jackson.
Without the soul for getting down, but stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no immortal can resist the evil of the thriller.
Dususuruke adresse ni radio yacu @voanews.com. Iyo ni indirimbo Thriller yahaye izina album Thriller ya Michael Jackson. Iyi album Thriller yasohotse mu 1982. Ni album ya gatandatu ya Michael Jackson nyuma ya Got to Be There na Ben zo mu 1972, Music and Me yo mu 1973, Forever Michael yo mu 1975 na Off the Wall yasohotse mu 1979. Ku isi yose album Thriller yagurishijwe inshuro no kuvuga kopi miliyoni zirenga 120. Indirimbo ya mbere iri kuri iyi album Thriller yitwa Wanna Be Starting Something. We'll be right back. Ijwi rya Amerika turasusuruka. Album yaguzwe cyane ku isi kurusha izindi zose mu mateka. Thriller ya Michael Jackson yasohotse mu 1982. Ifite indirimbo 9. Michael Jackson yayikoranye na producteur w'icyamamare cyane Quincy Jones. Indirimbo ya kabiri kuri iyi album ni Baby Be Mine. Ikiganiro cy'umuziki dususuruke murumva radio Ijwi rya Amerika. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Turaganira kuri album yagurishijwe cyane ku isi kurusha izindi zose mu mateka. Ni album Thriller ya Michael Jackson. Yagurishijwe inshuro cyangwa se kopi miliyoni zirenga 120. Indirimbo ya gatatu yo kuri album ni The Girl Is Mine. Michael Jackson yayiririmbanye n'ikindi cyamamare Paul McCartney wahoze mu itorero The Beatles.
She walks right in my dreams since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Yeah, the doggone girl is mine. Just a waste of time because she's mine.
Forever lover, you know, don't you remember?
Well, after loving me, she said she couldn't love another.
That what she said?
Yeah, she said it. You keep dreaming.
I don't believe it.
No, the girl is mine. No, mine. Girl, mine.
She's mine.
The girl is mine.
Ijwi rya Amerika, ikiganiro dususuruke, turavuga kuri album yagurishijwe cyane ku isi mu mateka. Indirimbo ya kane ya album Thriller niyo ifite irizina Thriller. Twayumvise tugitangira iki kiganiro. Naho ya gatanu ni Beat It. Turasusuruka kwijwi rya Amerika, adresse ni radio yacu @voanews.com. Album yagurishijwe cyane ku isi kurusha izindi mu mateka y'isi, Thriller ya Michael Jackson yo mu 1982 kugeza ubu yagurishijwe kopi zirenga miliyoni 120. Indirimbo ya gatandatu ni Billie Jean, ya karindwi ni Human Nature, ya munani ni Pretty White, no kuvuga Pretty Young Thing, naho ya cyenda ari nayo ya nyuma ni The Lady in My Life. Maze rero mureke mbasigire iriya ya gatandatu Billie Jean, mugire w'icyende nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.